Et je vous dis comme d'hab, God bless.
Ini Radio Ijwi Ry' Amerika. Radio Ijwi Ry' Amerika isamirana iri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza njuti mwese duteramanye mwe na Fidel niyo ngabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi Ry' Amerika ikaza mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ya ONU yategetse Israel gufata ingingo zose zishoboka kugira ihonyabwoko ndiribe mu ntara ya Gaza, ariko nivuga ko iriko ikora ihonyabwoko.
Iyo urebye n'ubundi umwanzuro umaze gufatwa, ntabwo bavuga ko ibikorwa ibyo ngibyo ari genocide. Binavuga ko kuko iyo biza kuba ari genocide, bavuga ko ibyo bihita bihagarikwa muri ako kanya.
Uwo ni Frank Mwine, umuhinga yanonose amategeko mpuzamakungu. Mu Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bararajwe ishinga n'ikibazo cy'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa. Sentare muri Kenya kuri wa gatanu yafashe ingingo ko igihugu cha Kenya kitazonungika abapolisi muri Haiti. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi b'ibihugu bya Afrika n'Ubutaliyano bazokoranira i Roma ku munsi w'Imana no kuwa kane ku rutonde rw'ivyigwa gushira hamwe ingufu n'ikibazo c'abimukira. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Iyi nama ni ya mbere y'ubu bwoko, yagombaga kuba mu kwezi kwa 11 gushize, iza gusubikwa kubera intambara yo muri Gaza. Itegereje abakuru b'ibihugu bya Afrika barenga 20, Perezida w'inama nshingwabikorwa Commission y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, Ursula von der Leyen, n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru z'umuryango w'abibumbye n'abanye isi yose. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni azamurika icyo guverinoma ye yise umugambi Mattei. Yawitiriye Enrico Mattei, washinze ikigo gikomeye cya leta y'Ubutaliyani cyazobereye mu bucuruzi bw'ingufu. Mu myaka y'1950 yamye avuga ko ubufatanye na Afrika bushobora kuba inkingi ikomeye y'iterambere. Muri uyu mugambi guverinoma Meloni yise nanone iteme hagati y'Uburayi na Afrika ishobora gushoramo amayero miliyari enye muri iyi myaka itanu kugera kuri 7 iri imbere, agomba gufasha Afrika guteza imbere ibikorwa remezo byayo mu by'ingufu. Kuri ministre w'intebe Meloni, si ugufasha Afrika nk'utamika umwana w'igitambambuga, ahubwo impande zombi zigomba noneho gufatanya ku rwego rumwe rw'abareshya. Afrika nayo igomba kwiyemeza gufata ingamba zo gukumira no kuburizamo imigambi y'abayo bashaka gusuhuka bajya mu Burayi muri rusange no mu Butaliyani by'umwihariko, banyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Nk'uko HCR yabitangaje, abantu barenga 260,600 bambutse inyanja ya Mediterane mu nzira za magendu zinyura mu bihugu bya Afrika y'Amajyaruguru kuva mu ntangiriro z'umwaka w'2023. Muri bo abarenga 155,700 bambukiye mu Butaliyani, barimo abana bakiri bato bari bonyine barenga 17,000. Mu 2022, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nawo watangaje ko ufite umugambi wo gufashisha Afrika amayero miliyari 150. Ku bahanga babisesengura, Uburayi ntibushaka kurekera Afurika ibihugu bya rutura birimo bihashinga imizi nk'Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya, Ubuhinde n'Ubuyapani.
Sentare mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatanu yafashe ingingo ko igihugu cya Kenya kitazorungika abapolisi muri Haiti. Eje ni mukankusa arabandanya iyi nkuru.
Urukiko rukuru rw'i Nairobi rwateye utwatsi umugambi wo kohereza abofisiye mu gipolisi ba Kenya muri Haiti. Umucamanza Enoke Chacha Mwita kuri uyu wa gatanu yafashe umwanzuro avuga ko Kenya yakohereza abofisiye mu mahanga ari uko gusa nayo hari ibyo yemerewe n'igihugu kizabakira. urukiko rwanavuze ko igisirikare ari cyo cyonyine gishobora koherezwa aho kuba serivisi z'umutekano. Mu mwaka ushize urukiko rw'i Nairobi rwabaye ruhagaritse umugambi wa guverinoma wo kohereza abofisiye mu gipolisi igihumbi muri Haiti. Mu kwezi kwa cumi, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ko umutwe w'abashinzwe umutekano uyobowe na Kenya wakoherezwa mu gihugu cyo mu birwa bya Karayibe gufasha kurwanya urugomo rw'akiyogoje. Urugomo rwafashe intera muri Haiti kwa gatatu, aho agaco k'abanyarugomo kagose ibitaro mu murwa mukuru Port-au-Prince, polisi nyuma yatabaye abarwayi. Kwa kane, umuyobozi w'ibiro bya ONU bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'urugomo yaburiye ku bijyanye n'urugomo rwabaye urudaca rw'abacuruza intwaro ku duce tw'abagizi ba nabi barushaho kugira ingufu muri Haiti, bikongera ubushyamirane imbere mu gihugu kandi bigatuma urugomo rurushaho gukara mu mpande zose z'ibirwa bya Karayibe. Kwa kane kandi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Haiti Jean-Victor Genius yabwiye ONU ko abanyarugomo mu gihugu cye bafite ubugome nk'ubwagiye buboneka ahabera intambara kandi ko yongeye gusaba uruhare rw'ingabo mpuzamahanga.
Aya makuru yose agezwe ko iyo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu www.akaburungu.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Imbere ko tuza mu karere k'ibiyaga binini, amakuru yerekeye Sentare Mpuzamakungu ijejwe ubutungane. Sentare Mpuzamakungu ijejwe ubutungane ya ONU yategetse Israel gufata ingingo zose zishoboka kugira ihonyabwoko ntiribe mu ntara ya Gaza, ariko ntivuga ko iri kikora ihonyabwoko. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Urukiko ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye rwakiriye kandi rusuzuma ikirego cya Afrika y'Epfo nk'uko rubivuga, rumaze kubona ko abanyapalestina barengerwa n'amasezerano mpuzamahanga, ubu yabaye itegeko mpuzamahanga akumira kandi ahana ibyaha bya jenoside. Rwategetse ibyemezo bitandatu by'inzibacyuho kubera ubwira bukenewe byo kurengera abanyapalestina mu ntara ya Gaza, birimo ko Israeli igomba gukumira jenoside. Umunyamerika kazi John Donahue, president w'urukiko rurimo abandi bacamanza 16, niwe wasomye imyanzuro yarwo.
The court considers that with regard to the present situation,
urukiko rushingiye kuko ibintu byifashe ubu, Israeli igomba kubahiriza inshingano zayo zikubiye mu masezerano mpuzamahanga kuri jenoside. Itegetswe gufata ingamba zose ziri mu bubasha bwayo kugira ngo ikumire ibyaha byose bya jenoside muri Gaza. Igomba kandi guhera kano kanya bidatinze ko abasirikare bayo badakora ibi byaha byose.
Afrika y'Epfo yishimiye imyanzuro y'urukiko CIJ, na Lady Pandor ni ministre w'ububanyi n'amahanga wayo.
Our core purpose was really to highlight the plight of the innocent in Palestine.
Icyo twashakaga ni ukwerekana akaga kagwiririye inzirakarengane muri Palestina no gukangurira isi ku kibazo cy'uko nta butabera bafite kuva imyaka n'imyaka. Ubu noneho ikibazo cya Palestina kigiye kwisonga ku rwego rw'isi. Ni igikorwa gihambaye binyuze muri uru rubanza Afrika y'Epfo yaregeye.
Is front and center of the world, and that is a very important achievement through this case brought by South Africa.
Mwitangazo yashyize ahagaragara nyuma y'ibyemezo by'urukiko ruri Ilahe mu Buholandi, Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko amategeko mpuzamahanga agomba gukurikizwa nta kuzuyaza. Ariko nanone ati inshingano zacu zo kurengera no kurwanira igihugu cyacu n'abaturage bacu nazo ntazagikoma imbere. Gushaka kwambura Israeli ubu burenganzira bwayo bw'ibanze ni ivangura kuri leta y'Abayahudi. Akomeza avuga ko ibirego byo muri ICJ nta shingiro bifite. Imyanzuro y'uru rukiko rwa Loni ntijuririrwa, ariko nanone nta bubasha rufite bwo kwishyirisha mu bikorwa. Nta uzi rero niba Israeli izayubahiriza. Iyo uru rukiko rwafashe uyu munsi, n'iyi nzibacyuho yihutirwa nk'uko Afrika y'Epfo yari yabisabye. Imyanzuro irambuye ishobora kumara imyaka itaratangazwa.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tukivuga rero kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Frank Mwine, umuhinga nonoso y'amategeko mpuzamakungu, yamubajije kuri iyo ngingo ya Sentare Mpuzamakungu ijejwe ubutungane.
umwanzuro maze kubona nuko ibyifuzo byose bya Afrika y'Epfo yari yajyanye muri arukiko ayikuva ko bagomba guhagarika imirwano by'agateganyo kuko nkuko babivuga ibikorwa byose muri iyi ntambara byaganishaga ku cyo bita genocide. Ariko ubonye umwanzuro bafashe ntabwo bavuze ko ibikorwa yabo biganisha kuri genocide, ahubwo bavuze ko bagomba gukumira ibikorwa byose bishobora kuganisha kuri genocide. Ukumva rero ko muri make wenda n'imyanzuro izafatirwa hariya hantu muri ya rubanza nibajya mu mizi aho biganisha cyangwa nk'aho bigaragara yuko bizavuga ko ibikorwa byose atari genocide.
Wari uvuze ko urubanza rutaraburanishwa mu mizi, icyabaye uyu munsi ni iki?
Icyabaye ni icyo gufata icyo bita imyanzuro y'agateganyo kuko uribwa ko muri Afurika y'Epfo basabaga ibintu bibiri yuko barega Israeli ko ikora genocide cyangwa yakoreye genocide abo bantu muri iyi ntambara barimo hagati ya Hamas na Israeli, bakanasaba ko urukiko rwahagarika ibyo bikorwa bindi biri mu gukorwa kugira ngo ibikorwa bya genocide bihagarare kuko bo niko babivuga. Ubu tumaze kubivuga umwanzuro wafashwe nuko ahubwo urukiko ruvuga ko Israeli igomba kureba ko ikumira, ntanu bivuze ko ibyo bikorwa, ahubwo yavuze ko ikumira ibikorwa byose bishobora kuganisha kuri genocide.
Ku mbuga nkoranyambaga abanyafurika y'Epfo n'abandi bari babashyigikiye ibi babifashe nk'aho ari insinzi kuri bo bwana mwene.
Ushobora kuvuga ko ari insinzi kuko urumva Afurika y'Epfo niyo gihugu kimwe ku isi cyangwa muri Afurika cyagerageje gutwara Israeli mu rukiko, ariko iyo urebye ibibazo byose bisa nk'ibyabaye politike kuko n'ubundi Israeli yo iravuga iti kwebwe n'ubundi ibyo Afurika y'Epfo iravuga ibintu bitari byo, bakoresheje ijambo rivuga ngo distort cyangwa baragerageza kuvuga ibintu binyuranyije n'ibiri mu gukorwa. Urumva rero bashobora kuvuga ko ari insinzi, ariko na Israeli yo irebye mu by'ukuri nabona ko yabonye insinzi kuko ibyo bashakaga ntabwo urukiko bigeze bibaha, kandi ibyo bavugaga ko bakumira genocide Israeli nabyo ntibivuga, nibyo n'ubundi banavuga ko batwebwe ntabwo turwana n'abapalestina ahubwo turarwana na Hamas ari wo mutwe ibihugu byinshi muri Amerika mu Burayi bavuga ko ari umutwe witwera boba.
Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu mukanya amaze gusohora itangazo avuga ko Israeli nk'ibindi bihugu byose ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ko ibyo irimo gukora ari ukwirwanaho. Ukurikije ibyo yavuze n'icyemezo cy'urukiko urasanga bidahabanye?
Nge ntabwo mbibona ko bihabanye kuko n'urukiko ntabwo rigeze ruvuga ko Israeli ihagarika intambara byihutirwa, aho yavuze ngo mugerage gukumira ibikorwa byose bya genocide. Gukumira ntabwo ari guhagarika, ariko Benyamin Netanyahu ntabwo ari bitangaza kuko uwe n'ubundi yavugaga ati twebwe turitabara kuko baraje ku tariki 7 z'ukwezi kwa 10 baradutera bica abantu barenze ngira ngo igihumbi, na n'ubu baracyafite abantu bacu bifashwemo ingwate, none twebwe ni ukwitabara.
Ikindi kirimo kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane aho ngaho mu karere k'ibiyaga bigari bwana mwene ni ibijyanye n'umucamanza umwe mu bacamanza 17 bari ku nteko, n'umugandekazi Julius Sebutinde utatoye umwanzuro n'umwe uvuga nabi Israheli. Aho ngaho muri Uganda byakiriwe gute mu baganda?
Tumuziho kuko afite icyo bita ubwigenge bw'umutimanama mu manza ze, abagiye numva ko ashobora kuba n'ubundi icyo twakwita inararibonye mu mategeko mpuzamahanga aribyo yagiye akurikiza.
Mwine, urabona iyi myanzuro yafashwe n'uru rukiko ari amahirwe ifite ko ikurikizwa?
Iyo urebye n'ubundi umwanzuro umaze gufatwa kikwereka ko mu by'ukuri ntabwo bavuga ko ibikorwa ibyo ngibyo ari genocide, binavuga ko kuko iyo biza kuba ari genocide bari kuvuga ko ibyo bihita bihagarikwa muri ako kanya.
Frank Mwine, impuguke mu myabategeko mpuzamahanga, tuvuganye uri Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye Edi, mukomeze mugira amahoro.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muriko mukurikirana ibiganiro byacu byo muri aka kanya mu Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bararajwe ishinga n'ikibazo cy'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubabangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi bigumigwa bishikirizwa n'abajejwe intwaro ngaho mu Rumonge naho abasanzwe baratekejwe ibyabo n'amazi ya Tanganyika mu myaka iheze bavuga ko babayeho nabi bitewe n'imvura nyinshi inkuru ya Thierry Vendashimi
Uno musa satanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu muri tyugo cyo bwo bacane gusumba n'izo zindi zuka
Uwo ni umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge Abudure Nyiranyi bagira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cha Tanganyika na cane cane ahegere iyo ntara byibonekeza kwa amazi arushirizaho kuduga
Kubera imvura yaguye nyinshi inzuzi zikuzura izo nazo zisesa mu kiyaga cha Tanganyika ejo babene igihugu bari cyatubona iko byobangamigwa muzo Tanganyika mbega bazoja icyo kokugwa n'iki hakirikare kugira ngo dutabareza ubene igihugu mbega birakunda yuko aho hantu tubona iko hoba hobangamigwa dushobora kuba bakurakirikare mbega twakuye tuzubashirahe
uwo muyobozi yemeze ko nibarabara rikuru y'ivi Bujumbura gerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga cha Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya Abdul Niranyi bagira
cyahugu ngira ibarabara byose mwazananye dufatiye kwibarabara igira gatatu yere ne 3 mwabonye muvuye mu gitazo muteramuza mu Rumonge ijya turonse yose mwashiyemo mwabonye ko ari ibibazo bidasanzwe imvura yabaye nyinshi bituma imisozi hana mibarabara yose ahivujayo idakomeye uno munsi kubera iyo mvura cha mu misozi uno munsi barabajya kujyabaye ikibazo kugira nabantu bashore nimiduga nibasho kurengana
ico kibazo c'imvura nyinshi tuma amazi yatanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho babanga muri komine n'intara ya Rumonge nico kuva mu mwaka w'2019 aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bagiramiwe n'imyuzurira nkuko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imijyango ishika ku 185 idafite ikiko umusaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arisigura ubuzima bubi abarongoye babayemo
iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze
Ndayisenga amenyesha kandi ko imijyango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambigwa indaro mu kibano kuko bobo bari bamerewe n'abicane
byukuri abene gihugu ba hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira
basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko byogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uruhande ruri mw'amazi baraba ukuntu bo bashira ku rundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe
abarongoye intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye nanone Abdul Niranyi bagira umuyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Rumonge
abo rero twayishikiye yo duhereye kuri nyakwa buramatari w'intara ya Rumonge yaciyishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara wenyine barishikiyeyo twese tubona yuko bene ibyo yamuto bafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gusomba kuhekana kandi wiyemeye aremeye kudushya itanga uburyo ibubakire
Niranyi bagira amenyesha kandi kuduce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye kwigurirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara
ni kuvuga abantu bose bari kunkera Tanganyika abo bose zariko n'abantu bicaye ahantu ashobora kuvanga umwe ari wose icyo gice cyose ni gice kibangamiwe cyane saho gusa n'abene gihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi hanami yari mibarabara giwacu bari muri ibyo bice abo bose ni kuvuga yuko barabangamiwe saho gusa no ngaha musa cyarumwe muri zone rumunge nabonyere tutibagiye inyuba ayo mashure ibiro ibakoza za leta ziri mu bice bibangamiwe ni kuvuga yuko mu nshamake intara ya rumunge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse ku binaviganye cyane cyane kuri imvura nyinshi
indongozi z'intara zamenyesheje ko zituye ikigo buha mu byo kijeje harimwo gutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure nayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma Cyerive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Tati Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ku bakunzi b'inkino imigwi nserukira igihugu yose kwa 16 yo ku mugabane wa Afrika yashitse muri kimwe 18 cy'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibigo byo muri Afrika kiriko kibera muri Cote d'Ivoire yaramenyekanye ku munsi wa gatatu w'indwi hari cyo bagitangaje ku vyerekeye imigwi nserukira igihugu yashitse muri cyo kimwe 18 twavuganye na Richardson Niyonkuru umumenyesha makuru w'inkino akorera kuri radio Ejo Heza FM ari I Bujumbura
Kino kikombe kiko kibera muri Cote d'Ivoire byatangaje ni byinshi cyane nkanovuga nk'ibihugu twa twimenye bikomeye mu mpira w'amaguru twavuga nka Cote d'Ivoire kuvuga Djibouti na Cameroon nubwo babandanije babona ko umupira wabo nuvuga ngo warasubiye inyuma cyane nkavuga ku kandi kandi kwa ekipi ya Algeria uvuge na Tunisia aba twari tuzi umupira cyane cyane muri Afrika ukomeye mu Barabu ariko twabonye basubiye inyuma muri make hari ibihugu bavuga byadutangaje ndavuga nka Guinea Equatorial igihugu nka Cape Verde uravye umupira wabakina no umupira nuvuga ngo bano musa barateye intambwe ishimishije koni ubu statement mu mpira w'amaguru ariko n'umuntu mukuru ravye bakina muri usanga ukiye bakina no wiburaya naho natwa natangariye tubona Guinea Equatorial batsinda ibitsindo nka binyigi nka Cote d'Ivoire bwo gikomeye mu mpira w'amaguru cyera ntangaje nkaraba n'ikindi gushashobye kuba kinantangaza ni igihugu cha Mauritania gusindura kino rumwe bagatsinda ibintu nka bije gikomeye ugashobora nka qualification uvuga ngo ni cyambye mu mateka kuri bo uvuga ngo ni status yo kuri bo kino gikombe kiko kibera muri Cote d'Ivoire uvuga ngo cyatangaje benshi na cyo ubwanze ndi mwo twavuga ngo n'igihugu batumenyere byashobye kugira sirikwa twavuga Guinea Equatoriale kavuga Cape Verde
uravye amakipe azohura muri kimwe 18 hari nka makipe akomakomeye imwe izovamwo uravye na Cote d'Ivoire izohura na Senegal karaba Cameroon izohura na Nigeria mu nkino zo muri kimwe 18 uzitegereza gute uzibona gute
muri kimwe cha 18 bihugu mpa mahigwe ko bishobora kubandanya muri kimwe cha kane gishyize cha nyuma Nigeria ndayiha mahigwe kuri Cameroon ngoko na Cameroon umupira bakina wasubiye inyuma usibye ko Nigeria no munsi uvuga ngo ni igihugu cyashitse muri kimwe cha 18 cha nyuma cyo gitsinda ibitsindo bike abafise mediane imeze neza ariko defense yabo ntabwo imeze neza ngo munsi n'umusatezi nabwo no kwanga ngo umeze neza urabye kumaze no bashise bakinyi imigwi basanzwe bakinyi ku mugabane wa Buraya Cameroon ndabona ko kubandanya byo isa nibigoye ukaraba Cote d'Ivoire babandanije bari mu ngwa mu gwi bagafata bwo twica bare meilleur perdre bagiye guha n'igihugu cyarenganye mu matsinda gitsinze nkino zose ndavuga Senegal waza kuraba Senegal no musa bakinyi bafise waza kuraba uhereye ku bakinyi bwo ngo bari ampe avance mu myaka kuraba nabandi bakiri bato batunze ko no Senegal bahereye ku ntango bubaka kuko namba neza uravyibuka ko bi Senegal yatwaye igikombe cy'aba Mwedo Ventura Mwedo Venta ku cyangwa ku mugabane wa Afrika Senegal muri make hose basi kuba mu defense gushika muri attack simeze neza Cote d'Ivoire amahigwe ni make kubashaka kubandanya bwana Fidel
nawe turavye nk'igihugu cha Maroc cavyifashemo neza mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru giheruka kubera muri Qatar kiba cashobe gushika muri kimwe cha kabiri mubona mwitegereje muri iki gikombe c'ibihugu vya Afrika umugwi wa Maroc mubona gute
umugwi wa Maroc nawe nyenda ndawuha favori ariko uza kuza inyuma gace ya Senegal gukuravye Maroc abakinyi bakoresheje ni babandi twabona mu gikombe c'isi ni babandi twabona bariko batsiba mukondera qualification ya zino nkino ariko Senegal harimo maraso mashasha kuko uravye bakinyi maho kifise ndaya mahigo gushika kuri final cyangwa bakanakina final na Senegal ko mahigo ni make ko bashobora gutwara kino gikombe kuko bavanye na liste bafise ashobora kuba mukuruha mu gihe Senegal bo unza kuba aza gusukwingira subiriye aza gusanga arusha n'ingufu batambuye mu kigo nka karoro wicaritse byose agana gye gatangaza top match sa babona ko uwo winjize wese aza koza ari kubwe guheje no vuga ngo maho na Senegal ndabaha mahigwe ariko mahigwe n'acha ndashanze Senegal kubera baravyo abasubirira abandi kuri Senegal barameze neza cyane gusoma basubira abandi guca amahoke
mwitegereje imigwi ko makomeye abantu bari basanzwe bazi ko ivyifatamwe neza nka Algeria na Ghana yavuyemwo hakiri kare kubganyu mwo ni kibazo kirihe kuvyereka iyo migwi
kibazo no bango nk'akaronkereye nko kuri Algeria kibazo no bango kiri ko bakinyi bafite uno munsi babona ko bakinyi batwaye kane ya 2019 benshi mu bari ko barakoresha uru muri football akino gihe birasaba ko abo babari mu mwaka yitereye hejuru haza abandi bana bakiri bato bakabafasha bakabashigikira kuko nshobora ko muri umukinyi yakinye kane agasora shona 2019 kuboza ko mwari nyino munsi muri 2024 ashobora kuguha umusaruro umwe yaguha muri 2019 birasaba ko bategura n'abana bakiri bato ni no bango arije nico caje kubagonga nico nagana nabo nyine nico caje kubagonga uno munsi bashobora kuba biyumvira ko bakoresha bakinyi bakoze mu myaka irenga ubu ugasanga hari ibindi bihugu biriko birakora nabo bakorera ku bana bakiri bato uno munsi ribo cyuko turabona ariko batanga performance akaronda avuga ipine patrone ndetse na Carver
mukurangiza muri make cyane muri teze ko muri iki kimwe cy'umunani imigwi niya yifata gatoyi itirekura izokwirekura kuko n'urukino rumwe utsinze uco genda iteze gute inkino uko zizoba zimeze zizoba ziryohe kurorera
n'ukivuze neza ho n'ukivuze wangibwe banashishwe n'ibani inkino zizoba ziryoshe kuko n'inkino no count umasinze wundi aragenda birumvikana ko n'inkino bamenyereza bashobora gushiramo inguvu cyane cyane kugira ngo bashobore kuba babona ko bubandanya muri kimwe cya kane gishyira cya nyuma kuko urukino rumwe utsinze uratarumba n'inkino zizoba ziryoshe cyane gusumba uko twazibona mu matsinda kuko mu matsinda avuga ngo ndakina ndongera ta cyangwa indongo irimwe ngendire ibyo naka nabo bazovana ariko uno munsi wewe umuntu ufata nk'akabaye igihugu nka cya Nigeria na Cameroon kandi mwebwe imwe muzo kivuganira uzose n'undi dosha bandanye cyo gituma bwo ko inkino zigiye kuhongereza uburyohe uko twazibonye mu matsinda bigiye kurushiriza gusumba uko tugiye kuzibona muri kimwe cya munani gishyira cyanyu
ndabashimiye cyane
murakoze cyane bwana Fidele
naho rero tukivuga kuri izi nkino muri kimwe cy'umunani ejo kwa gatandatu Angola izohura na Namibia Nigeria ihure na Cameroon mugihe ku munsi w'Imana Guinea Equatorial izokina na Guinea mugihe Misiri izohura na Republika ya Demokrasi ya Congo muri aka kanya rero twumvirize aka karirimbo mbere ko dusezerana Lubu kacuraranzwe n'umuririmbyikazi Cedi umunya Ethiopia kazi
Bengize sunilanya ngize ilanya arashakiye nafatimata arashakiye almata
Korero karakaririmbo Lubuka Tsedi ahani ho rero turangirije amakuru twatu bafitiye muri uyu mwanya mubandanye mukurikirana program zacu za radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire bihe byiza mukurindira.